murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ndabaramukije mwese aho muri mutwumva, haba kuri radio, kuri internet no kuri telefone. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Rimwe na rimwe mu mibereho y'abantu, amazina ajya gusa cyane ashobora guteza urujijo n'urwikekwe. Icyo kibazo gishobora no kwigaragaza mu migambwe ya politiki ijya kwitiranwa. Aha turavuga mu Burundi.
Umugambwe wa Frederic Nyakwegya Ndadaye uragabishije abo bose biyitirira izina ryawo canke ibimenyetso zawo mu kurondera inyungu zabo, ko ugiye kubashengeza mu butungane kubera baciye kubiri n'ingingo z'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi.
Uyu ni Kefa Nibizi uyobora umugambwe Sahanya Frederic Nyakuri iragiye Ndadaye, arahakana ko nta muyoboke wabo winjiye mu mugambwe Sahanya Frederic. Hari n'abakwibaza ko mu by'ukuri niba iyi migambwe yombi hari abitandukaniye bitavuga gutana, kuko ikibazo cyo gutandukana bivuga gutana cyo kirigaragaza hagati y'abagabo bamaze gusesa akanguhe mu nkambi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abo bagabo basiga abagore babo bakishakira abakiri bato. Turafitiye kandi n'ikibazo kijyanye n'indwara ya SIDA mu ntara ya Muyinga. Turahera ya makuru mu Burundi, aho imigambwe ibiri ihuriye ku izina rya Frodebo ishyamiranye kubera ikibazo cy'abayoboke bashobora kuba baravuye muri umwe muri iyo yombi bakajya mu wundi. Ni inkuru ya Remo Nzimana, umunyamakuru wacu i Bujumbura, wakurikira ikiganiro cy'abanyamakuru cyakoreshejwe n'abayobozi b'umwe muri iyo migambwe.
Urangonye umugambwe Sahanya Frodebo Nyakuri iragi ryandadaye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, yemeje ko atandongozi n'imwe yaba ku rwego rw'igihugu n'urw'intara yavuye muri uyu mugambwe kugira anywane n'umugambwe Sahanya Frodebo. Kefa Nibizi asigura ko umugwi w'indongozi zahoze muri uyu mugambwe wakiriwe ku munsi wa gatandatu. Abagize uyu mugwi atanu umwe yarakiri mu mugambwe arongoye. Atangura gusigura ibyo mushinga amateka na Robert ndiyo kubgayo yaserukiye uyu mugwi mu gushira umukono ku masezerano rusange y'ukwiyunga no mugambwe Sahanya Frodebo.
Uyu mushinga amateka na Robert yarigeze kuba umunywa y'umugambwe Sahanya Frodebo Nyakuri, no vuga gushika mu mwaka w'2015 ni nawe yararongoye umugambwe iyo ntara, mugabo kuva itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2016 ntiyasubiye kuba ari wa kirongo uyu mugambwe, yagiye kwifatanya n'abari mu runani Senared. Hari wavuzwe ava imwaro n'undi yavuze ko ava ikarusi. Abo o mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 urwego rukuru rw'umugambwe rwarabirukanye mu mugambwe Sahanya Frodebo Nyakuri agiye Ndadaye. Dosiye zabo ziri mu bushikiranganji bw'intu hagati mu gihugu twari bamenyesheje.
Abajijwe nimba abanywanyi b'umugambwe arongoye badashobora gufata ingingo yo kuja mu wundi mugambwe, Nibizi aremeza ko umuntu wese afise ubwo burenganzira, ariko agabisha ababikora biyitirira izina ry'umugambwe arongoye kuko amategeko abihana.
Iyo wemera demokarasi umunywanya aja mugambwe agonzi, ntidushobora rero kuza kubuza umuntu ngo ntaje muri umugambwe ariko uzobeshe akiyitirira izina ry'atakirimo. Ivyo atakirimo n'amategeko tuzakurikizwa. Umugambwe Sahanya Frodebo Nyakuri Ndadaye uragabishije abo bose biyitirira izina ryawo canke ibimenyetso zawo mu kurondera inyungu zabo, ko ugiye kubashengeza mu butungane kubera baciye kubiri n'ingingo z'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi.
Ku bijanye n'ukwiyunga n'umugambwe Sahanya Frodebo, Kefa Nibizi yemeza ko ari ingingo ifatwa n'urwego rukuru rw'umugambwe, akamenyesha ko iyo ngingo itarafatwa. Urongoye Sahanya Frodebo Nyakuri iragi ryandadaye avuga ko kuva arongora uyu mugambwe atanarimwe baravugana na Sahanya Frodebo ibyo kwiyunga.
Jewe kuva ndongoye umugambwe nta kigoro na kamwe nzi kigeze kabaho ko kwiyunga, kaba kagizwe na twebwe cyangwa bakagizwe n'abarongoye umugambwe. Simba bashinzwe guca muri iyo nzira bagahitana abanywanyi babo bakabatwitirira ngo barabinjije, icyo ni kimenyetso cy'amagara make ya politiki. Kandi none tashariho byinshi tutahurije ko n'ubu tudahuriza ko kubyo bigoye kuvuga yuko abantu badahinduye ingendo zokunda yuko tuje hamwe
ariko yakira umugwi w'abantu yise imboneza z'abanywanyi w'umugambwe sabanya Frodebu nyakuri zemeye ugaruka muri sabanya Frodebu Petero Claver naho Imana arongoye sabanya Frodebu yemeje ko nabandi bari nyuma ariko bitazobuza abatumbuye umugambi gushira makosa kuri abo bafashe ingingo yo gusubira mu mugambwe bari bavuyemo
abandi bari nyuma asaba bonyene aho tuguma tuvugana bavuga bati natwe tugira tuze turacitunganya nuko bimeze nabandi rero bazoza ariko aho nikibuza yuko nkumbure mushobora kumva uyu nuriya awitanezereza abatemera umugambi wo kujya hamwe ko baravuga ngo ibyo bintavyo nemeye cyane ngo abo bantu bakoze amakosa abo muzobumva c'est leur droit
umunsi wa gatandatu umugambwe sabanya Frodebu wakiriye bemeza ko bari mu ndongozi z'umugambwe sabanya Frodebu nyakuri ragijandadaye bakomoka mu ntara za Cankuzo Gitega Karusi Ngozi Muyinga hamwe na Mwaro umugambwe sabanya Frodebu watangujwe na Melchior Ndadaye wacisemo kabiri mu mwaka wa 2008 aheshami rya ubuze ko sabanya Frodebu nyakuri ryacirirongogwa na muganga Jean Minano bari mu buhungiro akaba yabogojwe na Kefa Nibizi ubarongo uyu mugambwe kuva kuwa 15 kwezi kwa kabiri 2016 kiretse ivyo bico bibiri bamwe mu ntararibonye z'umugambwe sabanya Frodebu bahisemo kuvamwo atukavuga nka Leonard Nyangomarongo uyu mugambwe CNDD president Domitien Ndayizeye ari mu mugambwe RANAC Jean Didier Mutabazi arongoye Radebu nabandi binjiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
turava gato ibujumbura twambukiye umugezi wa Rusizi tugane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba muri iyo nkambi umunyamakuru wacu muri ako karere Vedaste Ngabo ndagije Imana ni wakurikiranye iki kibazo
muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8,000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo
ko muravana i Burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufise abana batanu batandatu hariho rero ubu i Burundi yajyari umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akisiga akipodora nawe ufise abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira uronke isabuni ugacyora kuri yapfu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agacibona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragiana ubuhabara acaguta cagenda kuri wa mugore batavyaranye witwara naho muri CNR kubera ariyo migenzo yino usanga bafise abagore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacu tugufashyamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rero ugaza gusuma ukantu kagasona uronka amata y'uha abantu ugacuguma ngaho ariko kubyisha abagore turahangayitse cyane kubw'abagabo twazananye
iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana ceze muri iyi nkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Congo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri iyi nkambi
kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka amubwira ko ataca mu mariye ahubwo ugize mu mari yari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyine bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira abahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi niyo mvo niniya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafise bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo
ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashobora kubana imitsi myinshi yakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agaca ashaka rero gucasohoka kugaya mu ntacyo mufasha ngo hasere niyo mufasha mu nzira y'ubwa mugabo nawe agaca ashavura agaca arongera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza
ese ni ko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo Bwana Bigirimana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni nacyo gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro tukabakazakira bakongera akabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro
aba bagore abagabo babo bata bavuga ko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti mu muryango wari usanzwe uhahiraho. Uyu n'uzamukunda Beatrice, umugore wo muri inkambi.
Ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera n'amahirurongo kwisiga kugura amavuta amerika nambire bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bace tugenda byaratabwa rutini nyuma ni ngorane n'ukuri.
Mwamenye yuko nta mubare nyawo w'abagabo batingo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abatabagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana, abandi nabo bagata abagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi yo bagiye gutera ibiraka. Bidatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Kira
kira
kira kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Muyinga mu Burundi, ikibazo cyo kuba ababyeyi bakwigisha cyangwa se bagira inama abana babo ku bijyanye no kurwanya virusi itera sida kiracyari ingorabahizi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana niwe wakurikiranye ikibazo, aho aza no kutubwira aho uko inzego zishinzwe ubuzima bubyifatamo.
Biragoye kuyagira abana wisanzuye ibijanye n'umugera wa sida. Abakenyezi bafite abana b'imiyabaga mu ntara ya Muyinga babiyagisha ijya Amerika, bamenyesha ko baganiraga ke n'abana babo ibyo kwirinda kwandura umugera wa sida. Uyu mukenyezi w'imyaka 48 n'umwe muri bo.
Iyo bajya mu biruhuko umuntu ashobora kubivuga gake, ariko si kenshi nkunda kubivuga ko mugabo ndababaza kusira ko bavyika ambwira ngo yego baravyika.
Iyo uri ko urabibabwira urabugurukira ukabivuga byose uko uvyumva ntabyo uhora ucisha ku ruhande.
Ndabajye ko rena bambesha mvuze ndababwira uko bimeze. Umuntu aca ku ruhande ariko si kenshi ngo ndakubikora kwese. Nabambesha siyugurura kugira abana biracatugora muri maka.
None muca mubwenza gute kugira ngo bikunde abana bigenze neza ntibaje mu ngeso atawuzo bashikana.
Kenshi nyigisha ni ku rusengero niho mbona bakunda kubabwira naho twega abavyeyi akunda kutugora. Kenshi usanga nyene umuvyeyi aza kuvuga nyene ibintu byamaze kurengana ataca gihindura.
Uyu mukenyezi afite abana batanu muri abo babiri bari hagati y'imyaka 10 na 15. Inyigisho zitangwa n'umuremesha Kiyago mu kibano zatumye ashobora guhanura abo bana. Amenyesha ko afatira ku mvugo y'abana mu gutanga impanuro.
Ku bisanzwe si mpaka umuntu agenda aravuga byose mu bana muga mu bintu bijanye no guhuza ibitsina. Urashobora gupfuma uvuga ati bijya bintu muzamuragira by'ibisutwa, ndumva umwana wanakagize ibisutwa hagarika ibisutwa. Yivuze ibisutwa rero burya bamaze kumva ivyo ari byo.
Abagabo bahumuye baba mu gisagara ca Muyinga bayaze n'ijwi rya Amerika nabo nyene bavuga ko bibagora kuronka aho bahera mu gutanga izo nyigisho. Bamwe muri bo bamenyesha ko bafatira ku biganiro bica ku maradiyo, abandi bakavugira mu migani mu gutanga izo nyigisho.
Ndogurura radiyo hajya barimo baratanga inyigisho bose babumva nta kuvuga ngo barasinziriye. Ndababwira nti muramwumva ibivugwa nyabona mwa bakobwa nyabona mwa bahungu muramwumva ibivugwa.
Ibyo uhetse kongera ko
ibyo nongera ko nibi. Ndababwira nti ejo buraca bucana yandi umwana azogenda akagira ibintu by'ubushurashuzi akazana imbanyi ivuye mu bushurashuzi ntazonzireho. Ndababwira mwirinde ubushurashuzi kuko ibyari magera byarageruye. Aho ibindi kandi kugenda kunywa inzoga, kurara mu nzoga, kujya mu nzoga uri umwana w'umukobwa biragoye, kandi naho atari umukobwa n'umuhungu twese n'ibyo
naho bitugora bigoye kubibwira nk'abana b'abakobwa. Nta kundi wogira utegeza kubivuga kuko utabivuze uwo burimo urabanigira mu menshi.
None ucubigenza gute ko bibagora kugira ubivuge ushike kucyo washaka?
Uragerageza kwanza ukabahamagara ukambwira nko mu migani, hanyuma ukaza gushika kucyo washase gushika ko.
None biraheza bikagukundira ko hageraho ubugurukira neza ukabayaga.
Neza cyane. Umwana utegeza kumwereka ukuri aho kuri, ukamwereka inzira akwiye gucamwo kugira ngo ashobore kugira ubuzima, kuko sida mu bisanzwe iratwara ubuzima nta muti kandi nta rukingo. None utegezwa kumwereka mu buryo ashobora gucamwo kugira ngo ashobore kuyirwanya ntiyandure. Nawe
hampande yabo bigora gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana babo, hariho n'abazitanga tangorane. Umwe muri abo ni uyu mukenyezi twasanze hadandariza itomati mu gisagara ca Muyinga. Bamwe mu bana biwe baramaze kubaka izabo. Twamubwiye mubajije kwa bangu kigwa gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida kubana biwe yishura ati
neza cyane numwimbo rega umwana w'umuntu abari umwimbo wiwe nitegeko ku mubyeyi kuba yohanura umwana akitwara neza akareka kwiyandagaza umwana arashobora kwitwara uko yishakiye ariko we kubera uba warabonye ibintu nibindi kandi umusumbya kubona kure wararinzu namubyaruka mureruka mukuza umwigisha ukuntu ashobora kwitwara neza kuburyo adashobora kwandura izo ngorane ari ugeze mu bigero ukamhanura kwitwara neza akazofuma rongorwa cyangwa akarongora ariko apana kwiyandagaza kuko nta mwimburimo nta mutungo urimo n'ugusesa amagara n'uko gusesa amagara
uwo mukenyezi ahumuye aratanga impanuro ku batinya gutanga inyigisho hakiri kare ku bana babo
iyo ubyaye wonezerezwa no kurera umwana wawe akomeye nk'uko baramubyaye akomeye nawe akazorongora akomeye cyangwa akarongorwa akomeye urumva ababyeyi badahanura abana babo ibyo bintu ntabwo ari byiza kuko abana baca bigira uko bishakiye bakishyira bakizana nizo zangorane
muganga Nkunzimana Eric arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga ahanura ababyeyi kwitwararika guhanura abana kuva bakiri bato amenyesha ko indero yo kuziko ari ifasha cyane urwaruka kwirinda kwandura umugera wa sida Jean Claude Nshimirimana Imuyinga Ijwi rya Amerika
kuba twumva rero nanone birumvikana ko iki kibazo gishobora kuba kitari mu ntara ya Muyinga gusa mu biganiro byacu bitatu bakaza tubarebe nuko byifashe mu zindi ntara z'u Burundi no mu Rwanda
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika
Ikigo cy'ubushakashatsi kitwa Freedom House gikorera hano i Washington DC gikurikirana iby'ubwisanzure muri demokarasi uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru icyo kigo giherutse gutangaza icyegeranyo cy'umwaka ushize ku bwisanzure bwa demokarasi ku isi agashya nuko cyasanze demokarasi ya Amerika yarasubiye inyuma muri manda ya mbere ya President Donald Trump ku buryo bishobora kuba byabangamira cyangwa se byagira ingaruka ku miyoborere hirya no hino ku isi Mu kiganiro muri sanga uyu munsi mugenzi wacu Fidele Niyongabo yatumiye impuguke ebyiri Atanazi Karayenga impuguke kubera ibitangazamakuru mu rwego mpuzamahanga ari Paris mu Faransa na Bob Rugurika ni umunyamakuru wibanda cyane ku nkuru zicukumbuye ziperereza uyu munyamakuru Rugurika ni utangira tubwira uko yabonye icyo kigeranyo
raporo ya Freedom House nibaza ko igaragaza ibintu bisanzwe biriko biraba muri nosi yacu ibintu biriko biraba mu bihugu bitandukanye na cyane cyane muri ibyo bintu bijyanye na demokarasi ibyo bintu bijyanye no kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye murabizi muri kino gihe ku isi ibihugu bitari bike birimo intambara ahatari intambara hariho aho usanga hari imihari imwimwe y'abanyagihugu amashyirahamwe afise ibyo ariko araharanira cyane cyane mu bijyanye uburenganzira bwabo rero muramaze kubibona si hose amareta cyangwa ibihugu biheza ngo byakirane ugweze bene ibyo bibazo abanyagihugu baba ariko barayitura murabizi ahatari hake haravugwa imishyamirano hagati y'abanyagihugu n'abapolisi haravugwa igandagogwa ry'abanye politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi haravugwa mbere n'intambara murabizi mu bihugu bitandukanye rero nibaza ko ino raporo y'ishyirahamwe Freedom House ni kumbure ije kugaragaza ibiri ku biraba ariko kandi byongeye ni ikintu cyiza cyane kuko ni nk'ugukabura makungu kugira abone ko amakungu ariko ajya habi ibihugu byinshi biriko bijya habi inzira ya demokarasi abantu bariko barayihusha nibaza rero ko kumbura amareta atandukanye cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu ari ibintu yari akwiye gukorera ko cyane kugira kumbura araba ingene ashobora gusubira guhindura cyangwa gusubiramo politike zayo kugira iyi si muri iyi si ubuzima bw'abanyagihugu bugende bworoha hako bugenda bubangamirwa kubera nyene iriho nyangwa rya demokarasi cyangwa uburenganzira bw'abanyagihugu
urakoze nawe Atanas Karayenga iyo raporo ya Freedom House uyibona gute
cyangwa uko nayibonye narayisomye mugabo mu by'ukuri kibishasha kwije uko dabibona mu ntaravye mukahise kibihugu mukahise kisi hamye hari ingwara y'abatwara no ugize ingwara kuko abatwara kenshi bagomba gutwaza igicuku bagomba kwikomeza ku butegetsi kandi imyaka kijana kandi bagakoresha ingufu bose bagakoresha abasoda babo cyangwa abapolisi kandi bagakoresha amatungo ni ukuvuga ari amatongo ari amashyirahamwe bafite ari amabanke kandi bagakoresha amadini kenshi arakoreshwa kugira ngo abantu bemere.
Reka tugaruke kuri Rugurika. Umuntu aravye mu biriko vyibonekeza ubu inzego za demokrasi ziriko zigeramirwa mu bihugu byari bisanzwe bitanga akarorero ku bindi ku isi bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi ku isi nkuko nabivuze mu gutangura imbere yuko dutangura ikiganiro birabira kuri Amerika byafatira akarorero kuri Amerika. Murabona ko inyifato ya Leta nkangaha muri Amerika ivugwa ko iri kigeramira intwaro igendera ku mategeko iriko igeramira abamenyesha makuru ibita ko abansi b'abanyagihugu irikana izindi nzego za demokrasi ziko zigeramirwa ivyo mubona bizogira ingaruka zimeze gute kwisi.
Nibaza ko nivyo nkuko bivuze mu myaka itari mike urabona igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu ca rutura muri kino gihe kwisi bimwe bita la première puissance. Nibaza ko rero ari bisanzwe ko ibihugu byinshi amashyirahamwe menshi eka mbere n'abanyagihugu bava mu bihugu bitandukanye ni bisanzwe ko bahora bagifata nk'akarorero icyo bita model mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza agateka kazina muntu mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza intwari ibereye ivyo bya demokrasi mu bijyanye no kubahiriza ukwishyira no kwizana mu vyiyumviro umwuga w'ubumenyesha amakuru. Rero nibisanzwe kuko kandi abanyamerika noneho bari bafite amahirwe yuko hari ibyirizwa singiro basinze bubaha bose ari ntabanduka cyane cyane rero iryo bwirizwa singiro rikozwe mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Rero icyo nicyo kintu gikomeye ku banyamerika cyahora kibakingira ariko kandi ntitwokwibagira ntawoza ngaho ngo avuge ngo byose ni ororo ngo biratunganye ngo nta kanenge. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye biragaragara ko n'intwaro mbere uretse intwaro no munsi ya Trump byaragaragaye ko mu myaka yahera hari igihe usanga kubera inyungu za Leta cyangwa inyungu z'igihugu nyene cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe usanga hariho amategeko ahonyanzwe cyane uburenganzira bw'abantu ntitubidondagura ubu nibaza ko atari iyo ntumbero y'ikiganiro ariko murazi bimwe bita bya espionage byose izo leta zose za Amerika zibikora ku banyagihugu baho nyene muri icyo gihe rero murabizi hariho mbere n'umuntu murabizi yahunze kubera ibyo yari yashyize abona bimwe bya WikiLeaks n'amabanga akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo muntu yashyize ahabona yabishyira mu binyamakuru murabizi ko yararondewe kugira afungwe arahunga ubu akaba mbere ni no mu buhungiro si kuri intwaro ya Perezida Trump gusa igiteye amakenga n'igiteye ubwoba nibaza yuko ari uno muntu no munsi yitwa Donald Trump ari nawe arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi ugiye kubiraba naho uwo muntu uno munsi giteye ubwoba yaba makungu cyangwa abanyamerika ubwabo ni inyifato yiwe sinoza kuvuga ko ari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ni inyifato y'umukuru w'igihugu uno munsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bigaragara ko n'umuntu afise ibintu bikeyi yubaha n'umuntu avuga iryo yishakiye tarinze kuraba ati mbega bishobora kugira ingaruka mbi za gute. Murabizi niwe muntu yatanguye gutera igitsure ibimenyeshamakuru ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye imboneka rimwe ntaho abantu bari byabibone gusama ibimenyeshamakuru byo ku isi yose nta kindi bivuga biriko bivuga inyifato y'uwo mugabo ariwe Donald Trump. Nibaza rero ko ari bisanzwe ko nk'ibindi bihugu na cyane cyane birimo amareta atacu yubaha amareta atubahiriza gato y'akazina muntu bica bibatera intege bikaba tuma bagira bati reka natwe ahubwo tubonereho tubakandamize tubavuze kuvuga numvise yuko natagiye hugurutura abantu bahora bafata nk'akarorero cyahagurukiye abamenye
kamara reka tubandanye tuze ku yego tuze ku mirongo ya telefone bise Eric uri ku murongo uratumva
yego
rindi zina nahuri
Eric Ntakarutimana ndi Burundi
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego ubundi bwo ni icyumviro ahubwo nta kibazo mfite
yego
icyumviro numva naterera nuko namba biruko Amerika nicyo cyitegererwa cy'isi yose muri rusange asanga rero byaba bitangiriye muri Amerika ibintu nk'ibyo koko ibarajya bari guye ku isi yose birasabwa ngo Amerika yonyine ubwayo yikubita gashya kuko ubundi bwogo Amerika ndumva si ifite ikibazo aho ikibazo kiri ku muyobozi wayo Donald Trump ahubwo rero Amerika yo ubwayo nihagurukire Donald Trump kugira ngo ibi bintu bitarakwira isi yose kuko ubundi bwogo nababwiye nti Amerika nicyo cyitegererwa cy'isi yose ibihugu nka byose niyo bitinya niyo byubaha niyo bikurikira rero imaze kuba ariyo yoba ahamaze kubura ubwigenge bwa kiremwamuntu isi yose yoba arakambara ikibara murakoze
murakoze cyane Atanaze nariko ndabaza Bob Rugurika ku byerekeye ingifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na demokarasi n'inzego zikingira demokarasi ngaha cyane cyane nk'urwego rw'itangazamakuru hamwe n'izindi nzego za demokarasi ziriko zivugwa ko ziriko ziragiramirwa ku ntwaro ihari muri iki gihe ingaruka ku isi
yego mugabo icyo nariko ndumviza Bob Rugurika yariko arashikiriza ariko ikintu kumvira umuntu yoshikiriza akiributsa abantu igihugu cya Amerika ni igihugu nk'ibindi hari ibyiza ikora hari ibibi ikora hari igihe cyakoze byiza cyaragufashije uburaya kubwira byikure mu nzara z'abantu batwaza agacirizo nk'abahise n'abandi ariko ntitwibagire yuko burya Amerika naho ishyira imbere ngo iyo yotubera akarorero ka demokarasi ntitwibagire yuko burya Amerika yatangujwe n'abantu babaje guhonya abantu harabayeho nyabwoko ritaremerwa nari nagatonye abo bahoneje abantu nta na rimwe bigize basaba imbabazi cyangwa bashyira imbere ubutungane ikintu cya kabiri twakwibutsa kibi ni uko abanyamerika amerika uko iri yakozwe n'abantu bashaka amatungo menshi kandi barayaronse muga ntitwibagire yuko hari abajura benshi muri afurika bari bakenewe kugira ngo ayo matungo bayatuze icyo kintu nacyo nticyacyari mu umuhogo wabo ntibagikemura neza rwose abirabure bo muri amerika harimo benshi cyane bakiri hasi kubera ikintu bafatwa nk'abaja ikeretse umuntu yokwibutsa ni uko amerika ntitubera akarorero ngo tuje nkaho ngo tubwire ko ngo iyo yotubera akarorero gusa ntitwibuke yuko amerika yateye ingwano nyinshi nyinshi cyane nko muri Vietnam ibyo biriri abantu ntibabyibagira nko muri Iraq barateye ingwano atacimaze na gatonya yo gusambaguza ibihugu by'abarabu rero ntitwoja ngabo tubwe yuko ngo abanyamerika ngo botubera akarorero n'ibindi twese ahubwo abanyafurika twokwibuka mugabo isiza abanyamerika batugize hamwe n'abarusiya nibo batariho ni wadufashije kugira ngo twikure
amerika tugaruke ku mirongo ya telefone ariko batwumviriza Thomas uratwumva
nabumva
watubwira irindi zina nahuri
ndi Toma ndayishimiye nkaba ndi Bujumbura
ufite ikibazo icyumviro
ahanini nagomba kuvuga kuri iki kibazo kijyanye na demokarasi sinzi icyo abantu twita demokarasi kuko demokarasi benshi bazi ko ari amatora ariko burya demokarasi ifatiye ku bintu byinshi iyo umuntu adafise ukubaha agateka kazi na muntu adafise kubahiriza abandi mu byumviro byabo naho yoba yibaza ko yatowe n'abantu benshi sinibaza yuko tuba turi muri demokarasi ahubwo tuba turi muri bya bindi byo kuraba nyamwinshi abenshi icyo bahuriye ko muga ntibarabe icyo bahuriye ko ari ikintu cy'ingirakamaro rero kuvuga ngo twofatira akarorero kuri Amerika yego turayifatira kwa kubera iby'amatora aribo buba bazanye ibya demokarasi babaye ba mbere mu kuzana ibya demokarasi ariko demokarasi burya si yo mahoro igikuru ni uko habaho umwumvikano mu batwara n'abatwarwa bagahabwa amahoro rero iyo mufatiye ku matora gusa nkunze kubibona no muri ibihugu turimo bya afurika ndetse n'u Burundi bakunda kubona ngo demokrasi na matora. Amatora ni nkingi imwe muri demokrasi, ariko ntubuhegeje.
Ni Atanazi Karayinga impuguke kuri itangazamakuru mpuzamahanga na Bob Ruguri ku munyamakuru ku bijyanye n'inkuru zicukumbuye mu kiganiro muri Sanga uyu munsi ku bijyanye na raporo y'ikigo Freedom House. Ni kuri mikuru ya Fideli Niyo Ngabo. Turabashimiye rero abatukomeje kutwumva, dushimiye wadufashe kugeza ibiganiro Fatuma Karara na injiniyeri bafatanije, namwe mwese aho muri, mugira umunsi mwiza. Kuri mikoro Netienne Karekezi.